Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa kabiri itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi yitwa shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikira kandi no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Abavuga yuko rero amasezerano ya Arusha atatubereye akaranga, nibabimenye bisubire. Umugambwe sere DFDD ni wawo nyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro.
Ayo masezerano ya Arusha nyene bariko barata kucavu, ndabarahiye atabayo. Naho bakwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo cyarabavuye cyarakize gute, yataba amasezerano ya Arusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe za gutenderira ukore n'ahandi.
Abo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, na Agaton Gwasa ayobora ururani Amizero y'Abarundi ubwo bari mu bikorwa byo gusozera kwiyamamariza gutora ego canke oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rw'umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye, tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere kuri inkuru ku Burundi. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando amenyesha ko ababajwe kandi anegura igitero cyakorewe abanyagihugu bo ku mutumba Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki mu Burundi. Igitero cyabaye ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 26, abandi batari bake barakomereka. Mu itangazo ryasohowe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, iyo ntumwa idasanzwe ku izina rya ONU yarahugeje imiryango yabuze kandi yifuriza gukira abakomeretse. Iyo ntumwa idasanzwe imenyesha ko yababajwe n'icyo gitero cyabaye mu bihe Burundi buri mu bihe bya politike bitoroshye, haba hariko haraba imyiyamamazo igamije kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Kafando avuga ko ni yiyamirije ubwicanyi ubwo ari bwo bwose. Kafando agasaba imirwi yose y'Abarundi gutorera inyishu ku bibatandukanya mu nzira y'amahoro kandi bakirinda gusotorana cyangwa icyo cyose cyotuma haseseka amaraso. Iyo ntumwa ya ONU isaba abategetsi b'u Burundi kurondera umuco ku byabaye kandi ababikoze bakarengutswa imbere y'ubutungane. Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko ikiza gishasha cy'indwara ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kwica abantu 19. Ejo ku munsi wa mbere OMS yamenyesheje kandi ko igitigiri cy'abantu 39 bamaze kumenyekana ko banduye iyo ndwara mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya Equateur. Mu bamaze kuyandura harimwo n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi batatu. Ubushikiranganji bwa Kongo bujejwe amagara y'abantu bwifatanije na OMS bariko baragerageza kumenya abantu bahuye nabo banduye kugira bashobore kubacandaga hakoreshejwe umuti ukiriko urageragezwa. OMS ivuga ko urucanco rwitwa RVSV Zebove rumaze kugeragezwa ku bantu 2,000 Buraya muri Afrika no muri Leta z'Ubumwe za Amerika kandi basanze atangaruka mbi rufise ku magara y'abantu. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Melania Trump, umutambukanyi wa Perezida Donald Trump, yarinjiye ibitaro ejo ku munsi wa mbere abagwa ifyigo kandi agiye kumara indwi yose mu bitaro. Ibyo byashikirijwe n'ibiro bya Perezida White House ejo ku munsi wa mbere. Umuvugizi w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ibikorwa byo kumubaga byagenze neza atangorane zabaye. Melania Trump w'imyaka 48 y'amavuko agwariye mu bitaro bya gisirikare bya Walter Reed ni mu gisagara cha Bethesda muri leta ya Maryland mu micungararo ya Washington DC. Ugutana mu mitwe hagati y'abanyepalestina n'igipolisi cha Israel kwahitanye abanyepalestina 52 amajana n'amajana barakomereka. Aho hari mu myiyerekano abanyepalestina bariko baragira yo kwiyamiriza ibirori byariko bibera Yerusalemu ku mutaga w'ejo kuwa mbere. Aho Amerika yugururi cese ibiro byayo bya ambasade bishasha muri Israel. Uyo munsi wari ugizwe n'ibirori ku ruhande rwa Israel na Amerika, ariko wabaye umunsi w'ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ruhande rwa Palestina kuva habaye intambara hagati y'izo mpande zibiri mu karere ka Gaza mu mwaka w'2014. Leta ya Palestina ikorera mu karere ka Cisjordania yagiriza Israel kuba yarakoze ubwo bwicanyi butagira izina muri ako karere ka Gaza. Kuri inkuru nyene ibihugu byinshi bicuditse hamwe n'ibidacana uwakana Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaragize ico bishikirije ku ngingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kugurura ambasade yayo i Yerusalemu ejo kuwa mbere. Bivuga ku iyo ngingo ishobora kongereza intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yavuze ko atemeranya n'iyo ngingo yafashwe hataraba amasezerano y'amahoro muri ako karere. Perezida w'Ufaransa nawe yari yamirije iyo ngingo aho abanyepalestina 52 bahasize ubuzima ku bw'iyo ngingo nyene, abandi biyamirije iyo ngingo n'abategetsi bo mu bihugu by'Abarabu.
Urakoze Aloise kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini byahere mu Burundi. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi waraye wiyamamarije ubwa nyuma gutora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyiwe mu gisagara cha Bujumbura. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe akaba yavuze ko gutora ego ari kwikura ku bakoloni kandi ari gushimangira ubwigenge n'ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Vyinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza.
Kira bakoloni. Kira intwaro z'ivyaduka. Kira PDC.
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko arasigura igituma bari muri uwo mugambwe bazotora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Yemeje ko umugambwe CNDD-FDD ari we washize mu ngira amasezerano y'Arusha. Akavuga ko uyo mugambwe ico bangana amasezerano y'amagaburanyama adashira imbere ineza y'abanyagihugu.
Abavuga yuko rero amasezerano ya Arusha atatubereye akaranga nibabimenye bisubire. Umugambwe CNDD-FDD ni wowe nyene wemeye ukemanga kuyashira mu ngiro, kuko abandi bobo amasezerano ya Arusha bayabonamwo amagaburanyama gusa. Nuno munsi mwagenda mubabaze ubabwiye amasezerano ya Arusha bumba kuja ku butegetsi udatowe, ugiye ku butegetsi nawe udatowe imisi yose ntacamarira abenegihugu kuko ntacho baramutumye. Nico gituma twebwe umugambwe CNDD-FDD gutsimba taza demokrasi twabishize imbere kugira ngo haze uburongozi burimwo abitorewe n'abenegihugu.
Uyarongoye CNDD-FDD yavuze ko gutora oya ari ugusubira inyuma mu gushaka guha ikibanza abakoloni. Ndayishimiye yavuze ko gutora ego ari gutora iterambere ry'igihugu.
Abakoloni bavuga ngo ntiharagera, intumwa zabo muri PDC nabo bakavuga ngo tora oya. Uvuze ngo oya uzobuvuze yuko umwene gihugu atagira gaciro mu Burundi, nawe wagateka kawuzo bukikuye ko. Uvuze oya uba wemeje kwazo kwa mu butegetsi bw'ubwomekerano bumwe buva mu masezerano ya momekerano. Oya nukutabona yuja niyuva ushaka kuzimuruka, rero tora ego. Ego ni ejo, ego ni heza. Savya barundi bose bagashira ubwoba batore ego.
Agarutse kuri zimwe mu ngingo zahinyanywe mu bwirizwa shingiro rishasha, yemeje ko abo yisa abatovyi batazosubira kuja muri leta.
Ni bwirizwa shingiro rishasha babarongozi babomekerano ntibazosubira kuronka ikibanza. Abarongozi babomekerano
niba abandi bagwanya leta bayirimwo kugira ngo haza abarongozi baje gushira mu ngiro imigambi abenegihugu batoye ibwirizwa shingiro rishasha riraniha uburenganzira intwari zose inkerebutsi yuko bashobora kuja mu nzego zitunganya imigambi abenegihugu batoye mugabe intovyi abaza gutoba nta kibanza bafise
iyindi ngingo yagarutse ko niyo abafise ububira bubiri badashobora kurongora inzego nkuru z'igihugu ndayishimiye yavuze ko ivyo vyakozwe harabwe kahise kuko bene abo bantu bahemukiye igihugu
inzego nkuru z'igihugu ni ngombwa ko zitwagwa n'umurundi adatambikije adafise udutima tubiri
umugambwe SNDFDD warangije igikorwa cyo kwiyamamaza gutora ibwirizwa shingiro ririnyanyiwe mu gisagara cya Bujumbura mugihe hari hitezwe ko umukuru w'igihugu hashika akanashikiriza ijambo perezida Nkurunziza ntiyashise umunyamabanga mukuru w'umugambwe akaba yavuze ko umukuru w'igihugu yafatiriwe n'ayandi mabanga igikorwa cyo kwiyamamariza itora ry'ibwirizwa shingiro rinyanyuye cyarangiye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 14 ukwezi kwa gatanu 2018 ni mu gihe cyari cyatanguye ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu 2018 amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyanyanywe mu ibwirizwa shingiro akazoba ku munsi wa kane ni ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu 2018 i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru tukivuga kuri referendum mu Burundi urunani rw'amizero y'abarundi ejo ku munsi wa mbere rwarasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza gutora oya mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana aratugira ibindi kuri iyi nkuru
igihe cy'isaha 8 minota 25 zo kumuhingamo niyo umushinga amateka agatogwa sarongo urunani amizero y'abarundi yashika ku musozi wa Zege wahanama igisagara cha Gitega yajereka juna abandi banyepolitike basangiye urugamba rwo kwigisha gutora oya mu matora y'ibwirizwa shingiro ateganijwe kuba kuri uno wa kane w'indwi muri abo twovuga nka Evariste Ngayimpenda yahoze ari ndongozi mugambwe Prona Leonce Ngundakumana icegera cy'umukuru mugambwe Frodebu n'abandi ku musozi wa Zege basanganiwe n'abanywanyi babo baturutse mu mpande zose z'u Burundi aho nimbwe bari bamaze kurangiza urugendo rw'ibirometero indwi bavyina indirimbo zo gutora oya ubwo rugendo rwabakuye muri karitsiye ya Magarama aho bita kuri Place baca mu gisagara hagati batera baduga ku musozi wa Zege ahavugiwe amajambo bamaze gufata umwanya w'umunota umwe wo kwibuka abarundi b'inzira karengane bishwe mu cibitoki no muri komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo
abo rero baraye basezeye iyisi batabishaka abo bo mu ruhagarika nawo ku Ntega tubanze dufate umunota umwe tubibuke
agatogwasa yamenyesha kubwirizwa shingiro rigiye guhindurwa arije abari ku butegetsi bamubwira ko yokwemera agaheza akava ku rubuga rw'intambara
turi mu biganiro Arusha si Arusha ni Dar es Salaam muri Anunga umukuru w'igihugu intumwa yiwe atwara SNDFDD uyu munsi bari sito ndayishimiye ikintu cya mbere batsindagirira ko kwari kwemera amasezerano y'Arusha no kwemera ibwirizwa shingiro yakomokako uyu munsi bigenze gute amasezerano kandi y'Arusha yaradufashije abarundi twari nubana ayo masezerano y'Arusha nyene bariko barata kucavu ndabarahiya tabayo naho bakwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo cyarabavunye cyaragize gute yeka cyabavunye umunwa ndabarahiye yataba amasezerano y'Arusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe zamutenderera ukore n'ahandi ntibabeshi nta rugamba batsinze baraje kubw'amasezerano y'Arusha bagira imana kubera abarundi bashaka ngo ibintu ngo bihinduke abarundi barabaha amajwi baratwara
agatogwasa avuga ko kubona SNDFDD ikirashaka guhakana amasezerano y'Arusha bisa no kwibagira iyo bavuye Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu yagarutse ku bantu bakubagura abashaka gutora oya
abo bakuragura abantu bariko bavuga yuko iribwirizwa nshingiro ari ibitwotora oya barakwiye guhanwa kuko n'abantu badasonera n'umukuru w'igihugu yabashitseho yababwiye ati harabazigisha oya hari nabazigisha ego abo bose muri abakingira mu basoneri ariko twumva rero abantu byirirwa bagandagurwa nko kuriko kuravugwa ndaho twavuye ndaho twagiye ko badashobora guhanwa mwebwe muri abahanisha oya gutora oya 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 mu bahari
umushinga amateka agatogwasa yamenyesha bari ngaho ko muri kino gihe icyihutirwa ataruguhindura ibwirizwa shingiro mu Burundi
ibibazo byare kuturazishinga nk'abarundi birahari kandi ni byinshi ubu bworo nibwo twari kugwanya ubukene uyu munsi uyoberwa ukorera umushahara uyoberwa udakorera umushahara twese turaganya ubukorera umushahara yabwirizwa kubona ko buri mwaka ari ikintu cyiyongera ko none nutwe twikora yuko dufise n'agaciro k'amafaranga yacu kaguma gakoroka na wa mushahara nta muntu akibumbwa n'umushahara ibyo nibyo twari kwiruka gutorera inyishu nitwari kwiruka kurondera guhindura amabwirizwa shingiro ngo bikunde ngo twiyongere ibiringo akanovera k'indero mu mashuri kaguma gatituka none nimba uyu munsi mu Burundi atakanovera kahari mu ndero akaba atakazi kahari wa wundi ari kugira amahirwe yo kugenda muri Tanzania muri Kenya na hehe azogenda umutwe ugaragara ibyo byose nibyo bibazo tutagomba kwicarira uyu munsi mu Burundi dusa naho twakiri umukenyi n'amakungu ibyo nibyo twagomba kwicarira tukaraba ingene imigenderanire n'ambabanyi ibijyanye n'amakungu yonagugwa mugabo ibyo menga ntawe menga ntibituraba ngo twirukire guhindura amabwirizwa shingiro
ivyo buri byo gusozera kwigisha gutora oya ku runani rw'amizero y'abarundi byari bicungerewe bikomeye n'igipolisi haba mu rugendo canke mu gihe c'amajambo yo kwiyamamaza nyezina igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Juti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815, ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 17070, ndetse n'ibihumbi 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Leta y'u Rwanda ifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yita ku mpunzi HCR batanguye kuva kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze igikorwa cyo guharura impunzi z'abanyekongo zifuza gusubira mu gihugu cyabo. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Minisiteri ishinzwe impunzi bwana Jean-Claude Rwahama yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu nkambi eshatu zicumbikiye impunzi z'abanyekongo, inkambi ya Gihembe, Mugombwa na Kigeme, ariho hatangirijwe icyo gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gusubira iwabo. Bwana Rwahama avuga ko muri izo nkambi eshatu zatangiriwemo icyo gikorwa cyo kubarura impunzi z'abanyekongo zifuza gusubira iwabo habarurwamo impunzi zigera ku 40, impunzi 9 gusa zo mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda arizo zonyine zagaragaje ubushake bwo kuba zasubira mu gihugu cyazo, gusa ngo zisaba ko byaba nyuma y'aho umutekano umaze kugaruka. Bwana Rwahama avuga ko izindi nkambi nk'iya Kiziba ari hamaze iminsi humvikana impunzi zisaba ko zasubizwa iwabo, ibikorwa byo kwandika bifuza gutaha bitangira kuri wa kabiri. Bwana Rwahama Jean Claude yasobanuye gahunda ikurikiraho iyo impunzi zarangije kwerekana ko zifuza gusubira mu gihugu cyazo.
Igikurikiraho ni ugutegura uburyo bagomba gutaha, abashatse gutaha bashakirwa uburyo bagenda, ndavuga mu mamodoka, bashakirwa impamba, ibyo bakunze kwita repatriation package. Ibyo rero biba bisaba ko abantu babyitegura neza kugira ngo bafashe umuntu gutaha mu cyubahiro, gutaha mu buryo bubereye cyangwa buboneye kiremwa muntu. Ibyo rero urumva ko bisaba gutegurwa, gusa ntabwo bifata igihe kinini kandi binaterwa n'umubare abantu bifuza gutaha uko bangana, ariko umubare wose wose uwaba wifuza gutaha wese ntabwo yabuzwa gutaha n'uburenganzira.
Icyifuzo cyo kuri impunzi zasubira iwabo ku ikubitiro cyumvikanye ku mpunzi z'abanyekongo baba mu nkambi ya Kiziba hari hagiye gushira amezi atatu badasiba kuvuga ko icyabagwa neza ari uko bahabwa uburenganzira bagasubira iwabo. Aba ni bamwe bari baherutse kuganira n'Ijwi rya Amerika.
turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze.
Icyo dusaba mu byukuri nuko twataha tukavanga kuko nta mahoro dufite mu nkambi.
Leta y'u Rwanda ivuga ko impunzi zizaba zahisemo gutaha iwabo zizafashwa gutaha, ariko ikanasaba abazahitamo kuguma mu Rwanda kubahiriza amategeko u Rwanda rugenderaho.
Ntabwo navuga rero ko ngo impunzi za kiziba zose wenda ngo tuzifate muri rusange zazamuye amajwi zivuga ngo zirashaka gutaha. Ngira ngo icyo gikorwa ejo nigitangira tuzareba ababyifuza gutaha, kandi n'ababyifuza gutaha nubwo ari uburenganzira bwabo tuzabagezaho amakuru tubabwira tuti dore aho mushobora gusubira uko hameze icyemezo mu gifata, ariko byibura mufite amakuru iyo gahunda yabaho kidavuga gahunda yo gusubira iwabo cyangwa bazaba basigaye. Ibyo byose igihe tukibacumbikiye tugomba guhora iteka tubatoza kubahiriza amategeko y'igihugu cyacu. Ntabwo dushobora gutunga abantu batubahiriza amategeko.
Iki gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha kirakorwa na Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Kwikubitira iki gikorwa kirabera mu nkambi z'impunzi z'Abanyekongo. Gusa umuyobozi ushinzwe impunzi muri Minisiteri ishinzwe iby'impunzi Bwana Rwahama avuga ko hakiri kare ko impunzi zaturutse i Burundi zasubira iwabo, ariko kubahitamo gutaha nawe atabibuzwa. Impunzi kandi zari zimaze iminsi zivuga ko zifite ikibazo cy'inzara nyuma yaho buri mpunzi yabwe amafaranga 5,700 buri kwezi. Bwana Rwahama akemeza ko muri uku kwezi kwa gatanu amafaranga ahabwa impunzi yiyongereye, buri mpunzi ikaba ihabwa amafaranga asaga 6,600 gato. Nubwo ayo mafaranga bigaragara ko ari make ugereranije n'ibyo impunzi zikenera, Rwahama avuga ko imiryango isanzwe ifasha impunzi HCR ndetse na PAMU bakora uko bashoboye kose ngo imfashanyo yiyongere. U Rwanda rucumbikiye impunzi z'Abanyekongo zirenga 180,000 ziri mu nkambi 5 mu gihugu hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere niho umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo yitavye Sentare mu rubanza yagirizwamo ibyaha byo kugerageza kugirira nabi ubutegetsi buriho muri iki gihe. Kizito Mihigo yasabye umucamanza kumutandukanya na bagenzi biwe baburana. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagiri ubusa arabidushikiriza.
Mu nkweto z'ibara ry'umutuku rifite akarango ka Nike k'umweru n'amasogisi yereruka, mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ishapure y'umweru ku kuboko kw'iburyo, acigatiye amadosiye yifashisha aburana akarango ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku mufuka w'ishati, ngo kuko umuhanzi Kizito Mihigo yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ajya kuburana ubujurire bwe ku byaha by'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho. Yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maître Antoinette Mukamusoni. Ku isura, mu mivugire n'igihagararo, Kizito Mihigo arakomeye. Mugenzi we bareganwa Demo Jean Paul Dukuzumuremyi yagaragaye mu cyumba nta bwunganizi, ni mu gihe umunyamakuru Cassien Ntamuhanga we yabuze mu rukiko. Byahise bikurura impaka ku baburanyi bombi. Demo Dukuzumuremyi yasobanuriye urukiko ko impamvu atunganiwe ari uko atishoboye. Umucamanza amubajije niba yaranditse asaba gushakirwa ubwunganizi, yasubije ko kubera kumuzengurutsa mu magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu bitamworoheye kwandika asaba ubwunganizi. Umucamanza yavuze ko afite inyandiko y'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa igaragaza ko umunyamakuru Ntamuhanga yatorotse gereza mu mpera za 2017. Ahawe ijambo, umuhanzi Kizito Mihigo yatangiye asuhuza inteko iburanisha ati mugira amahoro. Ati bimaze kuba nk'akamenyero ko muri uru rubanza hakunze kuvuka impamvu zo kudindiza urubanza zitanturutseho. Ati nagiye ngaragaza ko hagati yanjye nabo tureganwa nta sano rinini dufitanye ku buryo umwe abuze batabuza abandi kuburana. Asaba ko ubutabera bwatandukanye imanza zabo kuko ngo uretse isano ritoya yemera bafitanye, naho ubundi mu magambo ye ati n'imiburanire yacu simwe naburanye nemera ibyaha bo bahakana. Ati mu bushishozi bw'urukiko rw'ikirenga nizeye mwongere musuzume niba umuntu udahari yatubuza kuburana, kandi murebe dogira urubanza rugezeho uyu munsi ko ntatandukana nabo. Icyemezo mufata ndacyakira nkemere ntangingimira. Maître Mukamuso n'umwunganira yavuze ko bajuriye mu 2015 cyo kimwe n'abareganwa na Kizito Mihigo. Aravuga ko Ntamuhanga na Dukuzumuremyi batanga ubujurire aribo bari babifitemo inyungu, bityo ko Dukuzumuremyi kuba atagaragaza impamvu zifatika atabonye ubwunganizi ibyo yabyirengera. Mu mvugo ica amarenga yo kudahabwa ubutabera ku gihe, yagize ati itariki y'urubanza tumaze igihe twarayisabye tuyibonye tuyinyotewe none turayibonye. Ati pas d'intérêt pas d'action, ashaka gushimangira ko nta gaciro abareganwa na Kizito bahaye ubujurire bwabo. Bwana Faustin Nkusu, umuvugizi w'ubushinjacyaha unashinja abaregwa, aravuga ko kugeza ubu butabera bw'u Rwanda butazi irengero ry'umunyamakuru Ntamuhanga. yisunze ingingo z'amategeko asabye ko ikirego cy'ubujurire bwe cyasibwe igihano yahawe n'urukiko rukuru kigahamu ko kiri kuko atitabye nta mpamvu igaragara. Yavuze ko nta muhanga yiyimye amahirwe yo kubona ubutabera. Bwana Nkusa aravuga ko ari uburenganzira bwa Demobe dukuza umuremyi kubona ubwunganizi. Aravuga ko yitabye bwa mbere bityo ko nta gutinza urubanza kugaragara. Kucyo gutandukanya urubanza rw'abaregwa Kizita Kabura na wenyine nk'uko anyote ubutabera umushinjacyaha yavuze ko n'uregwa ubwe yemera ko hari isano afitanye na bagenzi be. Yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera bitaba byiza kuzitandukanya kuko asanga hari isano nini bafitanye ku mikoranire y'ibyaha. Umucamanza yafashe iminota 30 mu mwiherereza yanzura ko ubujurire bwa nta muhanga bugomba gusibwa igihano kikaguma uko kiri. Yahaye kandi dukuza umuremyi igihe gisatira ukwezi kuba yabonye umwunganizi mu mategeko. Yanzuye ko urubanza rutagomba gutandukana kuko abaregwa bafitanye isano mu mikoranire y'ibyaha. Abaregwa bose batawe muri yombi mu kwa kane 2014. Bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho birimo guhitana Perezida Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. N'ibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga navuga ko bagombye kuba babihanishwa kugihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito Mihigo gufungwa imyaka 10 kuko ngo atananije ubutabera. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumba ati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha anabisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko be mu rubanza bavuga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande umunyamakuru Cassien Ntamuhanga we na mugenzi we Demobe dukuza umuremyi bo baburanye bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano babyemejwe n'ingoyi bariho. Ku munsi wa nyuma bakatirwa bwana Ntamuhanga watorotse ubutabera ku rukiko rukuru mbere yo kurizwa imodoka asubira muri gereza yabwiye itangazamakuru ati quelque soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître. Nta joro ridacya mu mvugo igenekereje ya Kinyarwanda. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ridacanwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR ribarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi kitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko ahamye ibyaha ku rwego rwa mbere. Iburanisha ritahari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Tugiye kubashikiriza rimwe mu jambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu 16 barishwe mu gitero cabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku isengero Katolika Notre Dame de Fatima ku mugwa mukuru wa Central Africa Bangi. Icyo gitero cakozwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi zikorera mu gice cyo ku mugwa mukuru kigwiriyemwo abayisilam PKK. Mu bapfuye harimwo umupadiri Tungumale Baba. Abantu batekewe n'ishavu mu nyuma yaho barateye umusigiti uri mu gice cya Lakunga kiri ku mugwa mukuru Bangi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Central Africa yasohoye itangazo aho yerekanye ko ibababajwe cyane n'icyo gitero cimbura mutima cyagizwe ku isengero Notre Dame de Fatima hamwe n'igitero cyo kwihora cyakozwe ku musigiti mu gice cya Lakunga. Ambasade ya Amerika yatangaje ko igandari yabapfuye muri icyo gitero hamwe n'abakomeretse muri icyo gikorwa cy'inkozi z'ikibi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bagize icyo gitero atamutima bagira ngo ntibaserukira abakristu cyangwa abayisilamu ngo ntibaserukira abanya Central Africa. Iyo ambasade ivuga ko barondera gutuma haba ubwicanyi bwo kwiha inkumbi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abanyagihugu bose muri Central Africa kutagwa mu mutego w'ubwicanyi n'ukwihora. Amerika ivuga ko ivyo bitegerezwa guhagarara, iriyamiriza yivuye inyuma ubwo bubisha, ikaba yifatanya n'abanya Central Africa baharanira amahoro. Amerika irumva ishavu rikomeye abanyagihugu bafise muri iki gihe, yamara isaba abanyagihugu bose kuvavanura n'ubwicanyi bakagaruka mu ngo zabo kugira birinde ubundi bwicanyi. Amerika ivuga ko ubwicanyi butegerezwa guhagarara ku neza y'abana n'abanyagihugu bose bo muri Central Africa.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye kubona mwaduteze amatwi. Ndashimiye bagenzi bacu badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.